nzamba
nzambira samirana
amakuru na Jean Marie Ndabashinze
ndabahaye ikaze nshuti bakunze ba radio inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igerekerezo rya mbere ndamukiza mwaka 2022 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira biratangaje ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko bwicanyi bwakorewe Musenyeri Michael Courtine intumwa ya papa mu Burundi mwaka 2023 buzokorwa amatohoza n'umugujejwe kuvugana ukuri n'ukurekuriranira sever bivugwa n'umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye Runani Fosk kubwiwe ibikorwa vye mu gusever biratandukanye no kurondera ukuri ku vyaha vyabaye kuko hariho abandi bantu bagandaguwe ariko n'ubu atamatohoza arakogwa. Inama ya unjejwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi nayo yaremeje kuri uyu wa kane kwasirikare b'ubumwe bwa Afrika bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia mu rwego rwa Misom barangije ikiringo cyabo cyatekanijwe muraza kubikurikira muri ano makuru. Mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania naho Abarundi bagera ku 30 bamaze ukwezi basaba ubuhungiro muri ico gihugu bakaba bugarije ibiro bya SR muri iyo kambi va kwa kane. Aya n'ayandi turaza kuyabashikiriza mu kanya dasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe inteko z'umwe bwa Afrika ziri kubungabunga amahoro mu gihugu cya Somalia mu rwego rwa Misom zaraye zirangije ikiringo. Ingabo z'ibihugu by'umwe bwa Afrika zi muri Somalia zikaba zifite intumbero yo gutegura ingabo z'ico gihugu kugira ngo mu minsi iri imbere zizobe zibako mu gucungera umutekano w'igihugu cyabo. Byemejwe kuri uyu wa kane inama yo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi ONU. Ni inkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa kane yatoye iremeza umugwi mushasha w'inteko za Afrika ziri kubungabunga amahoro muri Somalia ATMIS. Itegeko ryemejwe rivuga ko amisomo yahejeje ikiringo kuva kuri uyu wa kane uheze. Umugwi mushasha ATMIS uzozuragabanwa kuva ku bashika 20,000 bagizwe n'abasirikare, abapolisi hamwe n'abasivile kugeza ku wanyuma azova muri Somalia mu mpera z'2024. Uburundi ni igihugu cya kabiri inyuma y'igihugu cy'Uganda gifite abasirikare benshi aho muri Somalia. Uburundi bufiseyo abarenga 400,000, Uganda nayo ikaba ifise abarenga 600,000. AMISOM yaraye ihejeje ikiringo cyayo kuri uyu wa kane itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ko izo nteko ziri muri Somalia zogumaho gushika uyu mwaka uhere. Ubutumwa bw'amahoro muri Somalia ntibucitwa AMISOM ariko bwitwa ubutumwa mfatakibanza ATMIS. Uyu mugwi mushasha w'ubumwe bwa Afrika muri Somalia ujejwe gufasha abasirikare ba Somalia kugira bazokwibe ko muri kazoza. Inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka 2007. Umwimbo w'amafaranga ava muri AMISOM warafashije igihugu mu kubaho mu gihe cyari cyafatiwe ibihano n'ishyirahamwe by'ubumwe bwa Buraya. Ibihano Burundi bwari bwafatiwe mu by'ubutunzi kubera ihonyangwa ry'agatsika kazi na muntu mu kiringo cya gatatu cy'umuhisi Perezida Nkurunziza kuva mu mwaka 2016. Icyo bikoze ariko mu ntambara ya Somalia Uburundi bwarahatakarije abasirikare baharugwa mu majana kuva batanguye kujayo nk'uko byemezwa n'amasoko ya radio inzamba mu biro bikuru vya gisirikare.
Dushimire Josephine Jones Nkunzimana umurundi wari we wese nanezerezwa no kumva igihugu ciwe c'amavukiro kiri inyuma mu butunzi. Ivyo rero nibishikirizwa na Andre Nikwigize umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'urongoye imuhari Map Burundi Buhire. Amenyesha ko igihugu kidashobora gutera imbere mu mwaka umwe gusa ko bisaba politike nziza y'ubutunzi ituma umunyagihugu wese abaho neza. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje aho yari mu gikorane gihuza abari mu mugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa kane ko mu mwaka w'2023 igihugu cy'u Burundi kizoba kitagiharugwa mu bihugu bikenye ku isi idoni idona beni akserakan
yero tugeze kure nche yimo kugunze kuma kwiga njya so kandi ntambwe bido dusubiruma ebe dusubira kujya kuma bire rakugenda cyane ngo cyo kwaka dukene kaje nawo yuko uyu mwaka ukundwe n'amuri na kandi na ramuri na gatatu twa azigere kugaba gutunganya ubucuruzi cyenda cyo akomeza yuko mu mwaka akurikira mu mwaka w'ibihumbi na ramuri na gatatu hehe iyo jambo jama mkawa mwurudi huku chakani kenye nzo ya
uyu akabari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho menyesha ko mu mwaka wa 2023 Uburundi butazaba buvugwa mu bihugu bikenye ibyo muhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize yamirira kure akavuga ko nyabuna ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ufite ibimenyetso by'igihugu kiri mu manga kubijanye n'ubutunzi
nta murundi n'umwe yaba mu Burundi cyangwa mu mahanga anezerezwa no kumva mu maraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu avuga yuko Burundi aricyo gihugu cha mbere ikenye kwisi uno munsi nkuko mubizi ibiciro by'ibiribwa byaraduze cyane kushika mbere kubice 500% muri imyaka 5 iheze uno munsi abarundi barenga miliyoni 10 ntibagira amatara ntibagira amazi uno munsi imishahara y'abakozi ba leta imishahara y'abarimu imishahara y'abaganga ntikibafasha kugira aho babeho neza ibyo rero bikiyongera ku mutekano muke uri mu Burundi utuma umuntu wese ajyama agira ati sinzi ko buca bigafatanya n'izindi ngorane Uburundi burimwo nkuko mubizi amashirahamwe yegamye leta ari kugara amabanke nayo nyene afise ingorane nyinshi hanyuma leta ikaba ifise amadeni y'umurengera eka mbere leta ikaba itakigira n'amafaranga y'agaciro y'ukugura ibintu hanze none twovuga kubwo atari ubukene ntangere
akabandanya avunira akagohe leta kubyokogwa kugira ubutunzi bw'igihugu bunaguke
ariko kugabanya ubukene kugabanya inzara sibintu umukuru w'igihugu atanga itegeko cyangwa umuminisi agatanga itegeko cyangwa akavuga ijambo ryo guhumuriza abantu yuko mu mwaka umwe ubukene buzaba bwagabanutse kugabanya ubukene biva mu mapolitike y'iterambere meza biva ku gukoresha neza ubutunzi bw'igihugu kugabanya ubukene mu Burundi bizova ubwa mbere na mbere mu gufasha igisata cy'uburimyi n'ubworozi hanyuma buve cyane cyane no gukoresha amafaranga igihugu gifise nkuko mubizi ubu Burundi ntibugishobora gufata amadeni mu mahanga Burundi nta fashanyo ubukironka zihagije n'abagwiza tunga bikorera ibyabo ntibagishaka kuza mu Burundi nico gituma rero kuvuga yuko mu mwaka umwe ubwo bukene bwose buzaba bwahavuye biragoye gutegera kiretse nkuko tumaze iminsi tuvyumva bya bitangaro by'Imana biba byakoze abarundi bose bakava mu bukene
ibyegeranyo bikorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane banki y'isi yose bimenyesha ko imiliyoni 9 z'abarundi babayeho mu bukene buzura inzara
Beni Akserakana ubwicanyi bwakorewe musenyeri Mikael Kurtine yaserukira papa mu Burundi mu mwaka wa 2023 buzo kugwa amatohoza n'umugujejwe kuvugana ukuri no kurekuriranira severe zamenyejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu kibuga c'indege ca Bujumbura ibyo akaba yabivuze inyuma y'urugendo yaravuye kugira i Vatican mu Butaliyano aho yabonanye na papa Francois umwungeri wa Ekleziya Katolika ku isi umviriza
twaravuganye n'ibijyanye no kumenya ukuri no kurekuriranira aho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ugejeje ibikorwa baranatubaza bati none ko ibyago byashikiye Burundi byashikiye na Ekleziya Katolika mu Burundi kuko murazi ko byahitanye ubuserukira papa hano mu gihugu cyacu baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe baratubwira ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze twese turabonera hamwe yuko icyo gihe uburongozi bw'igihugu bwari buhari ibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe by'amagume none rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ku bintu byose bitagiriwe amatohoza muri iyo myaka byose bazobigirira amatohoza
Mushingwa manza Vitali Nshimirimana asigura ko iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye yerekana ko leta y'u Burundi ifatikanije na Severe bashaka kuguma banyegeza ukuri kugira bashike ku nyungu zabo mu gihe baza baritorera ubwicanyi bwabaye bakora ko amatohoza. Kubwiwe ibikorwa byo mu Severe biratandukanye no kurondera ukuri ku vyaha vyabaye kuko hariho abandi bantu bishwe ariko n'ubu amatohoza yabo atarakogwa. Vital Nshimirimana
uwa mbere hoho Monsenyere Michael Kutine yagandaguwe hakoreshejwe amasase bivuga yuko yagandaguwe n'abantu bari kubaragwana nimba atarabasirikare bari abitwaje ibigwanisho nkuko byamenyekanye muri iyo minsi benshi baravuze yuko yari migwi yitwaje ibigwanisho yakoze iryo bara hanyuma kandi byo nta nubwo biharira kuko muri iyo minsi iyo migwi yarasasitse inganda arisha abantu ahatari haki. Ikibabaje nuko kuva ico gihe mu mwaka wa 2023 hagiye guca imyaka 20 nta matohozwa yigeze aba ngo abakoze iryo bara bakurikiranwe. Hanyuma gucyo nyene umuntu agaheza akibaza igituma uno munsi baca bajya kuvuga ibyerekeye igandagurwa ry'umusenyeri mu gihe hariho abandi bagandaguwe muri ubwo buryo aho twovuga nka Musenyeri Ashebeke Joachim Ruhuna nawe nyene yagandaguwe mu myaka ya 1996 agandaguwe n'imigwi rwana. Hanyuma rero yuko leta y'u Burundi ikorana na Sederi baza baritorera kamwe kamwe bavuga ngo iki tugikore iki tukireke ibyo biratandukanye no kurondera ukuri ku byaha byakozwe nk'uko abarundi babyifuza. Icyo twibaza ni uko hategerezwa gukorwa amatohozwa akarwaba ibyaha byose byabaye muri kijya kiringo Sederi bayihaye hanyuma y'amatohozwa agakorwa mu buhinga agakorwa mu bwitonzi agakogwa humvirizo abantu batandukanye hanyuma umwe wese mu bagandaguwe akaronka izina ababuze bakamunamira. Aho rero niho imitima yoheze ikaruhuka hanyuma yuko Evariste Ndayishimiye ahengera agiye Vatikano agacaja kuvuga yuko bagiye bakora amatohoza nibaza yuko bari no kumubaza igituma amatohozwa yerekeye ababikira batatu bagandaguwe igihe CNDD-FDD yari yamaze gushika ku butegetsi kandi mbere ni vuba iyo yahereye gucyo ukuri kukaba ukuri nyakuri ntikubukuri umwe wese yiheka ko ashaka kurondera inyungu ziwe za politike canke izindi nyungu.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu banonze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ngwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru twabateguriye arabandanya inyigisho zo ku mbuga ngurukana bumenyi zitegerezwa gukorwa mu ntumbero yo kongereza ubumenyi mu bijyanye n'indero n'uburyo bwo kuronka inyigisho mu Burundi bivugwa na Denise Kadondo umuhuzabikorwa mu runani bafashe bige yabishikirije kuri uno wa kane mu gihe bariko bashyira ahabona ibikorwa by'umugambi wo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mashuri y'intango mu Burundi agasaba abo byega bose gufasha kugira ngo uwo mugambi uranguke tumutega amatwi.
Ivyo kugwa ni vyinshi uko mwabonye ko ikoreshwa ry'ubwo buhinga mu mashuri ingaruka nziza yohaba n'intambanyi ziri muri ivyo na cane cane vy'umuyagankuba murumva mu icyo gihe ko no mu bikorwa bafashe bige itekanya fumbure tuzoje hamwe n'abajejwe bose haba by'umuyagankuba haba iby'ibikoresho nk'ibikoresho byinjira byorohereza kugira ngo iyo ndero cyangwa ku buhinga ngoruka mu bumenyi bube mu mashuri ibikoresho bigenewe icyo gikorwa byo kwinjira byoroherejwe na leta nk'abana bagenda mu bumuga cyangwa abandi bavuga ubukene mu miryango fumbure yuko haba kuba kubajejwe bafasha u Burundi twavuze ko na leta yoca yohereza nk'abo bantu ikambere igahimiriza n'abavyeyi n'abandi bakoresha ubwo buryo n'abana n'abarezi kwikoreshwa ryiza ry'ubwo buhinga no kuvyijukira.
Ana makuru tuyarangiriza mu yajanye n'impunzi hari imiryango y'abarundi bugarije ibiro bya hasere mu ikambi ya Nduta kuva kuri uyu wa kane. Abo barundi baba 30 akabamaze ukwezi kose basaba ubuhungiro muri ico gihugu ca Tanzania barabubimye. Ikindi kivugwa kuri abo barundi nuko bari barahungutse mwaka uheze basubira guhunga kubera amabi bakoregwa n'imisoro y'imbonerakure zibagiriza ko bakorana n'abagwanyi. Uko kwima ubuhungiro ababusaba biriyamirizwa n'abaharanira gato y'akazi na muntu. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Abarundi bagira kuri 30 bari mu miryango 8. Kuri uwa kane bazindutse bugariza ibiro by'igisata cya onikijejwe mu nzu ya CR basaba ubuhungiro kuko bamaze ukwezi kose babusaba ntihagire n'inyishu baronka. Inkuru dukura ngahinduta zimenyesha ko mu mwaka w'2021 abo bantu bari baratashe kugushaka kwabo ariko rero ngo ntiborohewe ngo bagoma bahohoterwa n'ugaruka rw'imbonerakure rubagiriza gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Inyuma y'amezi 6 bahungutse ngo bashe bigira inama yo gusubira guhunga. Mu ntango z'ukwezi kwa 3 guheze niho bashika mu ikambi y'Induta aho bagumye baka ubuhungiro igisata ca ONI kijejwe impunzi HCR kiranga kubashyira. Kuri uyu wa kane niho bafata ingingo yo kugariza HCR na cyane cyane ko ikigo cyari mu kubica kandi bakajyama hanze. Iyo ngendo yo kwima ubuhungiro ababusaba irategwa ibyatsi n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi CPDH Vicar. Leopold Shirangabo icegera c'urongoye ubwo runani avuga ko bitumvikana ingene leta ya Tanzania na HCR bidatunganyiriza ababigana kandi arico gikorwa bajejwe. Asaba abarundi bisabira gutaha kuvyitondera kuko bashobora gusanga biteye umuriro. Radio Inzamba nitwo shoboye kuronka uwuserukira igisata ca ONI kijejwe impunzi mu ikambi ya Nduta kugira ngo atubwire ingorane afitanye n'abo barundi basaba ubuhungiro.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Nuno ngaha duciye dusozerera no makuru shimire mwebwe mwese mwayateze yomi bagenzi bacu bayatorokanije. Ndabashimire Jean Marie ndabashinze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho utaha.